Muracyateza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye Imana ikingura, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika nk'uko mubizi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi, no kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda.
Batujyanye mu buryo butandukanye, tuvuga mujyanye mu modoka nanjye banjyana mu yindi, noneho banjyana iyo banjyanye kuri sitasiyo ya Remera, ubwo niho naraye kugeza mu gitondo mu masaha y'urukerera, ubwo nibwo bageze barandikura.
Uyu ni Kayumba Jean Marie Vianney wo mu ishyaka PDP Imanzi. Ku kibazo cy'abatavuga rumwe na Leta y'u Rwanda barimo abo muri FDU Inkingi bafunze, bamwe muri bo baraye bageze mu rukiko bwa mbere, barakomeza kuburana ifungwa n'ifungurwa uyu munsi. Ni amakuru yo mu karere ko mu biyaga bigari, amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kandi ni ikibazo cy'abarundi bishwe mu nkambi y'impunzi ya Kamanyola muri Kivu y'Epfo, n'ikibazo cy'amasoko i Bujumbura mu Burundi nyine. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mbere y'amakuru yo mu biyaga bigari, turahera kuyo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Hagizwe ahanini navurwa muri Afrika. Igipolisi cya Uganda ejo cyarafashe ingingo yo guhagarika imyiyerekano y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi itekanijwe kuri uyu wa kane, ari naho umugambwe uri ku butegetsi ushikiriza inama nshingamateka ibyo wifuza guhindura mu ibwirizwa shingiro. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ibyo biriko bikorwa kugira Perezida Yoweri Museveni agumizwe ku butegetsi. Iryo hinyanyurwa ryerekeye guhindura gace kari mu ibwirizwa shingiro kavuga ko umukuru w'igihugu muri Uganda yemerewe kurongora igihugu mu gihe abafise imyaka iri hagati ya 35 na 75 y'amavuko. Museveni ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe 1986, yatangaje ko bafise imyaka 73 y'amavuko, ibica bituma atemerewe kongera kuzokwitoza mu matora yo muri 2021 mu kiringo kigira gatatu mu gihe ibwirizwa shingiro guma uko riri. Umukuru w'igipolisi cya Uganda Kale Kayihura yatangaje ko iyo myiyerekano ihagaritswe igamijwe gutera akajagari n'ubwicanyi, aca asaba abifuza kuyigirira mu kibanza cyugaye. Mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwato bwarimwo abantu bari bahunze imirwano hagati y'abasirikare ba leta n'abarwanyi b'abamayimayi bwaribiye, abantu 20 barafa nk'uko byashikirijwe ejo ku munsi wa gatatu. Marie Shematsi ni umuvugizi w'ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'uburaruko, yavuze ko ubwo bwato bwibiye ku munsi wa kabiri mu mazi yo mu kiyaga Edward mu karere ka Lubero. Akarere ka Lubero kari ku birometero 3 uvuye mu buraruko bwa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko, aharangwa imirwi myinshi yitwaje ibigwanisho igizwe n'abanyekongo hamwe n'abanyamahanga imaze imyaka irenga 20 itana mu mitwe. Muri Afrika kandi abigeme b'abanyeshuri barenga ijana b'abanyanigeria baheruka kurekurwa n'abarwanyi b'umuhari wa Boko Haram wari wabanyuruje ubakuye ku ishuri rya Chiboko mu mwaka wa 2014, barasubijwe mu buzima bw'ishure. Abo bigeme bamaze indwi biga muri kaminuza y'Abanyamerika iri mu gisagara cya Yola muri icyo gihugu cya Nigeria nyene. Inyuma y'amezi atari make bari bamaze baruhutse kandi bavurwa ku buryo bwa leta ya Nigeria inyuma yaho barekuriwe na Boko Haram. Kuva abo bigeme banyuruzwa, amakungu yarababaye gushikaho atanguzwa umuhari wiswe Bring Back Our Girls, ni mu Cyongereza bisigura ngo tugarukanira bigeme bacu. umuhari waronse abanywanyi no muri leta z'umwe za Amerika barimo na Michelle Obama umukenyezi wa Perezida Obama yahoze arongoye Amerika mwamenya ko abandi bigeme barenga ijana gushika ubu batararikurwa bakwije imyaka itatu n'igice bakiri mu minywe ya Boko Haram. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabwiye abakuru b'ibihugu bya Afrika ko agiye kuzorungika Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU nk'intumwa yiwe muri Sudani y'Epfo na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Trump yavuze ati turakurikiranira hafi kandi turababazwa n'ubwicanyi bubera muri Sudani y'Epfo na Congo. Ibyo yabishikirije kuri wa gatatu ariko asangira n'abakuru b'ibihugu bya Afrika i New York ahasanzwe hari kuhabera inama y'abakuru b'ibihugu byo kwisigira 72 itunganywa na ONU buri mwaka. Trump yavuze ko ambasaderi Haley azoganira ku bitera intambara muri ibyo bihugu umuti wayo hamwe n'icokorwa kugira bazikingire. Sudani y'Epfo imaze imyaka ine mu ntambara hagati y'abene gihugu, intambara yatumye miliyoni zine z'abanyagihugu ziteshwa izabo, mu gihe muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo naho hama habaye gutana mu mitwe kandi hari amakenga yaho igihugu kiriko kiraja mu gihe atawuzi ko nimba amatora y'umukuru w'igihugu azotunganywa. Trump yavuze kandi ko bitandatu mu bihugu byo ku isi bifise umurinde munini mu iterambere biri ku mugabane wa Afrika. Kuri Trump nyene, Trump yatangaje kuri wa gatatu ko agiye kwiga nimba Amerika igiye kuvavanura n'amasezerano yasinywe hagati ya Makungu na Iran mu mwaka wa 2015 akibuza gukora ibigwanisho ruho nyanganda. Ku munsi wa kabiri Trump yashikirije muri ONU ko ayo masezerano yabaye amasezerano mabi cyane Amerika itari bwigere yemeza. Ayo masezerano yemejwe ku ntwaro ya Perezida Barack Obama. Perezida wa Iran Hassan Rouhani yabwiye abakuru b'ibihugu bari mu nama mpuzamakungu ya ONU ko igihugu ciwe kitazohirahira kiyavamwo.
Aya rero yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga bigari noneho. Komite ya gisirikari y'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari yarayisuye inkambi ya Kamanyola yiciwemo abarundi 37 b'impunzi mu cyumweru gishize. Bagenzwaga no kureba impamvu yateye ubu bwicanyi. Umunyamakuru wacu Ngabo Vedast yakurikiye uruzinduko araduhe inkuru.
Izi ntumwa zakoranye ibiganiro n'igisirikare cya Congo ndetse n'umuyobozi wa teritwari y'Iwarungu zikaba zeretswe intwaro z'amahiri ari misumari ndetse n'imipanga n'imyambaro ibiri y'igipolisi n'uducupa dutanu kwa Heineken turimo esanse. Inzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zafatanye impunzi zine z'abarundi zifunzwe bivugwa yuko izi mpunzi zakoreshaga mu kwirindira umutekano. Nubwo izi ntumwa zirinze kugira icyo zidutangariza nyuma y'ibiganiro bagiranye n'abasirikare ba Congo ndetse n'umuyobozi wa teritwari y'Iwarungu kuri hoteli ya Raike iri mu Kamanyura, zakomereje urugendo rwazo ku bitaro bya Saint Joseph byo mu Kamanyura aho zaganiriye n'inkomere z'abarundi. Ahanyuma baza kugirana ikindi kiganiro n'abagaraye impunzi aho ikiganiro cyabo kibanze cyane ku bwicanyi bwakorewe izi mpunzi.
Abasirikare bo muri bihugu 12 twababwiye uko ibintu byagenze hamaze kuba inama y'urongoye teritwari yo ngaturi. Hanyuma turabwido nido ko abanyagihugu batangwe kugumuka inyuma y'inama batubwira ngo bazoduturira. Hanyuma haciye iminsi mikenya bafata abantu bacu barabafunga, babagiza ngo bafashe bariko barakizura barabafunga. Babafunze babatwara atanumwe abizi, umuntu umwe arabibona ahababwira abantu ati ba bantu bashoboka bajanye mu Burundi ku nguvu ko byavuze mu manama. Hanyuma bagira ubwoba rero bateka tuje kubaza mu mahoro ingene ibyo bintu bimeze. Basha bagenda kubaza niho batangura kwicwa. Rero twabwiye ko twishwe bunyamaswa, baraturasa amasasi benshi, abantu barapfa, ibintu vy'agahomera bunwa, ibiziga vyabaye 28 mu mwanya muto cyane babandanye bapfa gushikura amazi gufa 38.
Izi ntumwa kandi zikaba zasuye n'abasirikare ba MONUSCO bakomoka mu gihugu cya Pakistan bari mu kamanyura, mu gihe izi ntumwa z'abasirikare b'inama mpuzamahanga y'ibiyaga bigari bari mu ruzinduko mu kamanyura. Impunzi z'abarundi zikambitse hafi y'igisirikare cya MONUSCO zikomeje guhura n'ikibazo cy'ibura ry'amazi, aho hari abantu batangiye kugwara indwara z'impiswi no kuruka zituruka ku mazi mabi ya Rusizi ziri kunywa, aho bagera ku 10 bamaze kuza kwivuza. Nkuko bitangazwa na Bizimana Mathilde, umuganga uri gukurikiranira hafi aba bagwayi.
Dufite ikibazo cy'amazi, abantu ni benshi ntituronka amazi meza. Amazi atuzaniye abo muri MONUSCO ni amazi ya Rusizi, amazi yo kunywa dufise. Amazi ya Rusizi ni mabi cyane. None hari amakadodiyare menshi bamisoma nyinshi, abana, abapapa, mama bose tukagira ibibazo byaho tubakwiza. Hamaze kuba ikibazo cy'amazi, hacaba izo ndwara zose, hacaba amadiyare petetre biyantazo zamo n'amakorera n'amadizantere ofi yameze ko tutaronka sekuru.
Nyuma yaho impunzi zimuriwe aho zari zicumbitse mu ibarabara ry'ikaburimbo zikimurirwa hafi y'urupangu rwa MONUSCO, ziratangaza yuko zigifite ikibazo gikomeye cy'imisarani, aho usanga impunzi zirenga 20 zitonze umurongo kugira ngo zibone uburyo zishobora kwinjira mu musarani.
Ikibazo cy'imisarani ngaha turi urana twahora tuba muri kariya gace, naho nyene twari twimbye izidashemeye zari yari imisarani ine ku bantu barenga 2000. Urumva ko ntabwo yari imisarani twavuga ngo iradukwiye twese. Ubu rero aha turi hari umusarani umwe uriya ubona wubakishije agashitingi gatoyi, urabona ko abantu batonze ngira umwe aza gushikirwa, uba ari 5 umwe aza gushikirwa nka 8. Rero urabona ko hari ibibazo kandi byihuta, kuko yata misarani hari abantu bagwara korera bakagwara macinya, ibintu byose mbere n'isazi zibajya zica ziza muri iyi nkambi yose, abantu bagashobora kwandura indwara zitewe.
Bizimana Mathilde, umuganga w'izi mpunzi z'abarundi ziri mu kamanyuro, arasaba amashyirahamwe bireba ko yashyira imbaraga kubacukurira imisarani kugira ngo bashobore kugwanya indwara zikomoka ku mwanda.
Baturondere amazi meza yo kunywa kugira tubite izo maladi diyahiye, n'amatoilete aramutse bimbabare fosi latrine batugirire do dekote kugira abari hano baguke kuriya, abari adokari ndizo zibe nyinshi n'amadusha atandukanye. Mubaye tadufise amadusha amwe efamere zombi cari kibazo.
Ishirahamwe rya DESE rishinzwe ubuzima muri HCR rikaba ryatangiye kububakira amazi meza kugira ngo barinde izi mpunzi gukomeza kugwara indwara ziterwa n'amazi mabi ya Rusizi ziri gukoresha, naho ishirahamwe rishinzwe impunzi HCR rikaba rikomeje gutanga amahema ku miryango y'izi mpunzi zari zimaze iminsi zinyagirwa hanze. Tadasi Ngabo, kubwijwi rya Amerika, mu Kamanyura, mu ntara ya Kivu-Amajyepfo.
Hashize amezi n'amezi amasoko atandatu yo mu murwa mukuru w'Uburundi Bujumbura asanwe, ariko nta muntu uratangira kuyakoreramo. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse yaduteguriye inkuru.
Akuhaza nuko isoko yindi yari kiruba, hama isoko bacu barayidutiza kugira ngo ibe isoko y'imfata kibanza tube turayikoreramo muri icyo gihe izo biri kuruba kwa isoko yari sanjwizwi.
Uyo mugabo yitwa Minani ari mu mugwe abandi badandaza bakuye mu masoko barabakoreramo kugira ngo asanugwe, maze baca bimurirwa mu masoko y'imfata kibanza ari mu makomine yose agize igisagara cya Bujumbura. Abo twaganiriye twabasanze mu masoko y'imfata kibanza ari mu komine ya Mukaza ntahangwa. Muri komine ya Mukaza twagendeye isoko mfata kibanza iri kwijabe, iyindi nayo twagendeye iri mu isoko mfata kibanza iri mu zone ya Ngagara. Nyuma y'imyaka ya baba ibiri ayo masoko ariko yasanugwa yose hamwe uko ari ndwi, haraheze amezi ya baba abiri ayo masoko ashikirije ku mugaragaro, naho biri uko ayo masoko ntatangura gukora. Abara bayakoreramwo ubugarijwe n'ingorane na rigi imvura yatasuye. Uyu mukenyezi akorera mu isoko mfata kibanza ya Ngagara, uyu mugabo nawe akorera mu isoko mfata kibanza iri kwijabe.
Nitwa Mwajuma, nkaba nkorera mu soko yo mu Ngagara, umucafura turenze.
Oya, kuri twese iyi imvura iguye siheza.
Utwo dusoko mfata kibanza nka twose cyo duhuriye ko nuko ibanda turimwo bidatunganijwe neza. Imbere mu masoko nta mivu itwara amazi ihari, kandi n'utuzu badandarizamwo ntitwubatse neza. Iyo imvura iguye hashate gibiziba abadinda zanabo ni waronko bugama
urabona ko hari kiziba cinshi
ayo mazi arakunda gutega nkuko canke nkumbure akamanukana urushango konyera mu bibona
nta nabakiri ya dufise batinyugondo banka kwinjira kubera hari ugondo gwishi bagaca bigira kuri kotebe
ntibishangara bahani bintu vyivyondo nyene nayo numukiriya yo naza no gushora bona ari mu gondo nkuru cyayigira kuri kotebe abona hameze neza canke mu yandi masoko nye
turanyagirwa nitugira amahoro kubera aha hantu hadasakaye badutera ibibazo kubera ntusubira kuronka naho uhagarara turahomba kubera nk'ibintu bica binyagirwa nk'ibitunguru byose bica bibora
wewe umva no buri ngaruka mbi gute kandi kubera atabakiriya mbona kandi nawe nibyubona urabona ingene hameze umuryango wanjye wose ucugira ikibazo
ikindi ayo masomo mfata kibanza ahuriye ko isukurike riharangwa aho usanga akikujwe n'ibirundo by'imicafu ugasanga urusazi rukora duma amazi y'imvura nayo agacavangana n'ibindi bizi biva mu byo bicafu umuntu ko nawuti natanzwe ivyo rero byagishinga abakorera
ne kukubera urabona batabiyoye ngo babikureho kukurabona navyo nyine ko bizana ingorane nko kumagara yacu apana no kumagara yacu gusa kubakiriya bacu bose nico gitubona atana abakiriya bari kubararengana kubera iki babona ko hatari normal
urabona nkaho ntawo haca umuntu ko nyene
abadandaza nkabo twavuganye icifuzo cyabo ni kimwe nuko bosubizwa mu masoko baje bavamwo
usabye ko budukura ngaba akadusubiza mu soko yacu tukava muri uru rushanga barenze
kubwanje cyo nosaba ni nk'uko two bikunze bakadushikiriza irya soko tukinjira nko mu isoko tukaronka ibibanza ahantu tugama
yosaba yosaba ko budusubiza amasoko kabisa tukongera tukaraba ko ubuzima bwo bandaye natari uko ntagishoboka kabisa
badukure muri izi soko badushire mu isoko zimeze neza gucyo turabe yuko izi ngorane turimo zopunguka
twosaba ko bodukura ngaba bakadusubiza mu isoko yacu kubera tuzohava tuhagwarira n'ibimeme mu birenge dusa nuko turi mu ishamba
abarongoyemeriya Bujumbura igaba ayo masoko ntitwashoboye kubaronka yamara igihe ayo masoko ariko ashikirizwa ku mugaragaro haraheze amezi yaba babiri mukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonima yamenyesheje ko ibibanza muri ayo masoko yasanuwe bizotangwa hisunzwe urutonde rw'abahora bayakoreramwo kandi bafitiye ibyemezo abo nabo baronsite bibanza bagategekwa kubakisha utuzu bakoreramwo ivyuma I Bujumbura Fidelite yishatse ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru iminota 5 yajyaga hita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Vice Perezida wa mbere w'ishyaka FDU Inkingi Boniface Twagirimana na bagenzi be baraye bagejejwe imbere y'umucamanza bwa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge I Kigali. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa yakurikiye urubanza araduhiye inkuru.
Ku mubare w'abantu barindwi igipolisi cyatangaje ko ikubitiro ko cyataye muri yombi mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda kibakekwaho gushora urubyiruko mu mutwe witwara gisirikare mu bihugu bituranyi ubwo bazaga ku rukiko bari biyongereyeho abantu babiri bose hamwe n'abantu icyenda kandi bahuriye ku kuba ari abarwanashyaka ba FDU Inkingi ishyaka rikuruwe na Madame Victoire Ingabire ufungiwe mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda bose uko ari icyenda bageze mu rukiko bambaye inkweto zo kogana bari mu mapingu barinzwe bikomeye n'abapolisi bambaye impuzankano n'abandi bari bambaye sivile ariko barangwaga n'imbunda nto za masotera mu rukiko zagaragaraga ubwo bajyaga kwicara cyangwa se imyenda bazambariyeho izamutse n'urubanza baburanaga kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rwihariye umunsi wose ariko bibi by'ubusa umucamanza rwimurira ku munsi ukurikira byatewe ahanini n'umurundo w'inzitizi abaregwa bazamuye uhereye kuri bwana Boniface Twagirimana vice perezida wa mbere wa FDU Inkingi avuga ko igipolisi cyabasatse mu buryo bunyuranije n'amategeko kirangije kibafunga mu buryo bunyuranije n'amategeko n'impamvu ahuriraho na bagenzi be bandi barimo abafatiwe Rusizi babwiye umucamanza ko batawe muri yombi n'imodoka za gisivile babageze Nyabugogo bakabambika ibintu mu maso ku buryo kugeza ubu bavuga ko ko bafungiwe ahantu hatazwi ubushinjacyaha barega ibyaha bibiri kure mu mutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko hari ihuriro P5 rigizwe na FDLR, CNRD, PDP, Imanzi PS imbera kuri na FDI inkingi. Iryo huriro ngo rirashaka gushyiraho igisirikare kirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Bwavuze ko abaregwa bashakaga abayoboki babakangurira kunyura muri FDLR ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, babafasha kubona ibyangombwa n'uburyo bw'amafaranga y'urugendo. Bwavuze ko ibyo bikorwa byose ari vice president wa mbere w'ishyaka bwana Twagirimana ubihuza. Ubushinjacyaha bwavuze ko igipolisi cyajyaga gusakaho abarwanashyaka b'i Kigali cyasanze ibirango by'ishyaka FDLR inkingi ritemeye gukorera mu Rwanda. Yerekanye ajenda bakuye kwa Twagirimana irimo amazina y'abarwanashyaka barangije kwambuka bajya muri Kongo. Yagaragaje ibimenyetso yakuye mu binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda bigaragaza ko abo barwanashyaka basohotse mu gihugu. Habayeho umuhezo w'iminota igera muri 40 n'urukiko rwumva amajwi y'ibiganiro abarwanashyaka bagiranaga ku matelefone yabo ngendanwa. Vice President wa mbere w'ishyaka FDLR inkingi yabihakanye, yabanje kubwira urukiko ko umwuga wari umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda kuva mu 2010. Yavuze ko mu byo akora n'ubukangurambaga bwo gushaka abarwanashyaka birimo ko kuba yarabashakaga bitandukanye no kuri mu mutwe w'ingabo utemewe. Uwo mutwe wa gisirikare uzashyirwaho n'ikiswe ihuriro P5 aravuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bugaragaza yikomye ubushinjacyaha kugambirira gukora icyo yise kumucisha umutwe bufatiye ku mutwe uzwi nka FDLR, RNC n'iyindi bifite abayihagarariye. Ku barwanashyaka bivugwa ko basohotse igihugu, yavuze ko nyuma yo kuba barwanashyaka bagira ubuzima bwabo bwite bityo ko ntacyo yagombye kuba bibazwaho. Mu gusa n'umwunganira bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu no kumenya iby'imibereho ya Madame Victoire Ingabire, yagize ati igihugu kirafunguye, ubu wagera ku mupaka yabura abarwanashyaka ba FPR basohotse, byose byabazwa ubuyobozi bwaryo. Bwana Papias Ndayishimye ariko ashinja Twagirayezu ko yamukanguriye kujya muri Congo muri uwo mutwe, amumenyera buri kimwe birimo kumuha ubushobozi bwo kugerayo no kumurangira ibice yari bushyikiremo, yemeza ko byari bishya kuri we, gusa avuga ko bitamuhiriye kuko yahise afatwa n'abashinzwe umutekano i Rusizi. Ku rundi ruhande yumvikanye nawe avuga ko bamugejeje Nyabugogo mu mujyi wa Kigali bamwambitse ikintu mu maso, batangira kumusaba gutanga amakuru neza yabirengaho bakamuca umutwe. Uyari mu bemeza ko bataza aho bafungiye. Abanyamategeko bunganira baregwa Maitre Gatera Gashabana na Maitre Antoinette Mukamusoni bo baza mu inzitizi ko abo bunganira bafashwe nabi ku buryo n'igipolisi kitajya kibemerera kubasura. Maitre Gashabana yanazamuye inzitizi kuri bwana Théophile Ntirutwa wari ushinzwe FD inkingi muri Kigali na n'ubu waburiwe irengero, asaba ubushinjacyaha ko bwabafasha kumushaka. Ubushinjacyaha bwasubije ko kugira icyo buvuga kuri uwo batazi ibye bwaba ari ugutandukira. Umucamanza yategetse ko ubushinjacyaha buzasura bukamenya uko babayeho n'aho bafungiwe, kuko bavuga ko bamara amasaha 24 kuri 24 mu mapingu. Ni mu gihe bwo bwemeza ko bari kuri sitasiyo ya polisi Remera mu mujyi wa Kigali, keretse ngo wafata ibirusiza abaye atazi Kigali. Igishyaka FD inkingi ryamenyekanye cyane mu Rwanda mu 2010 ubwo perezida waryo Madame Victoire Ingabire yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ntabigereho. Inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezo maze zimukatira imyaka 15 y'igifungo. Ibihano barigize bemeza ko bishingiye kuri politiki. Bamwe muri abicyenda bafunzwe barimo vice president wa mbere w'ishyaka wa FD inkingi Twagirimana, bakunze kumvikana batarya umunwa mu kunenga ibitagenda ku butegetsi buriho mu Rwanda. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tukiri kuri iki kibazo cy'ifungwa ry'abayoboke b'ishyaka FDI inkingi, uretse abitabye urukiko ejo rero, umwe mu bafashwe na Polisi y'u Rwanda Théophile Ntirutwa we ntabwo yabonetse mu rubanza. Ntirutwa ahagarariye ishyaka rya FDU inkingi mu mujyi wa Kigali. Yafashwe ku wa gatatu tariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa cyenda. Yatwawe hamwe na Jean-Marie Vianney Kayumba wo mu ishyaka PDP Imanzi. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Kayumba wahise arekurwa nuko amubaza uko polisi yabafashe.
Bwana Kayumba, murakomeye cyane.
Muraho.
Watubwira muri make uko polisi yagufashe uri kumwe na Ntirutwa Théophile, ese yabajyanye hehe?
Mu kudufata tabadu fashijine nubundi wari mwazi kufata wa Boniface na wa Gracido wa yuwazi wa FDI mkukujewe na mingi nge kure wa teofiri kwa mwazi wa shukubu kwa kwewe ite tukwa kwa kwa mwazi kurubu vidi kura wa jenzi watu ngewe kwazi guhuri la sunatide kiri motuvu gana mkugo hazi mwadoke mwadoke jiri wazira wazi tuwa dufuwa tugu miskiwa dufata aho batujyanye ntabwo batujyanye mu buryo bumwe batujyanye mu buryo butandukanye Teofili yamujyanye imodoka aranjye wanjyana mu yindi noneho banjyana ngiye bajyanye kuri sitasiyo ya Remera ubwo niho naraye kugeza mu gitondo mu masaha y'urukerera ubwo nibwo bageze barandikura bambwiye ko nyine ntako bagenewe kunyumiza nk'uko bari bantumije ubwo rero ntabwo nari kumwe n'abantu bose cyangwa se abo ba Boniface
hanyuma ntago ugeze umenya amakuru cyangwa se aho Ntirutwa Teofile ahereye cyangwa aho afungiye
nyuma nagerageje gukurikirana ndetse mvugana n'abayobozi ba FDU barimo ukeye ndetse n'abandi bantu bagiye bavugana n'umudamu wa Teofile ndetse nanjye twaranavuganye gusanga mu by'ukuri bitoroshye kumenya hari gusa amakuru namenye nuko n'ubundi nyuma muri icyo gihe nari mfungiye aho ngaho kuri sitasiyo ya Remera bo bajyanye na Ntirutwa Teofile bajyaniwe bo bagezeyo baranasaka ubwo rero nta yandi makuru arenze kuri aho ngaho nziko ntabwo nzi ngo bamujyanye nuko bamuvana aho ngaho nyine mu gitabo kuko n'icyo gihe njye nari kuri sitasiyo ya Remera ntabwo twari kumwe ngo menye ngo bimeze bite kugeza ubu ngubu nanjye nta makuru mfite kugeza nyine kugenda dushakisha tubaza abantu twaba tuzi bashobora kumenya ahantu ari kugeza ubu ntawe twari twamenye
naho se ku bijyanye n'icyo polisi y'u Rwanda yaba ibashinja bo hari icyo ubiziho
bo urumva ntacyo mbiziho kuko ntabwo twabarijwe hamwe wenda njyewe ibyo namenye n'ibyo njyewe ku ruhande rwanjye bambajije njyewe ku ruhande rwanjye bambajije icyo namaze uburyo nzi ku bintu ko ya FDU babwira ko ntamenye imikorere ya FDU kubera ko ifite umuyobozi cyangwa se icyo nabafasha nabahereza contact ze bakaba ari we babaza noneho bambaza ku mikorere ya FDP babwira ko ibyo ngibyo biri rwose mbizi ariko ko ntacyo nabatangaza n'ufite n'amategeko nyunganira kubera ko aho naje ntabwo nari naje gutembera nari nagiye mu buryo bw'amategeko mvuga ko nyine niwe nagize icyo ntangaza ari uko hari umunyamategeko nyunganira noneho ikindi bambajije bagejeje kumbaza ngo ku buryo dukorana n'abantu bo hanze babwira ko nyine nta gisubizo kimwe nabaheza mu gihe cyose atari umunyamategeko nyunganira ko harabaye hari umunyamategeko ibyo byose ibyo bashaka kumbaza ko ntabwo nabasha kubona ibisobanuro nibwo bagiye bajya ku ruhande baravugana cyane ko bari abantu baba bafashe ndetse n'abambazaga bari bambaye imyenda ya sivile kuko yibaza kuba bari bambaye imyenda ya polisi nibura bari kumenya amazina dore ko ku myenda yabo mbamo nahanditseho amazina yabo ubwo bamaze gukora akantu gasa n'akanama nibwo baje noneho barambwira ngo ningende ntahe ngo njye gushaka uwo munyamategeko mvuga ngo noneho ngo ubwo nzamuzane nzamuzana ngo nibaze neza nibwo nzamuzana ryari bakigenda nyine atubwire tumukenera tuzane nitubigutira tuzagutumaho.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho siporo n'imikino ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugezweho na Fidel Niyongabo.
Urakoze Thomas. Amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo yose yerekeye umupira w'amaguru. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'intara ya Pays de Galles ryaremerewe kwakira inkino z'igikombe cy'imigwi iserukira gihugu yo mu karere k'Iburaya zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Mugihe haramazinda ku nkino zizobera mu gisagara cha Brussels mu gihugu c'Ububirigi bitegekanijwe ku kibuga gishasha c'inkino z'umupira w'amaguru Euro Stadium ahitwa Grimbergen kiri gatoyi mu buraruko bw'umugwa mukuru w'Ububirigi Brussels cakira inkino z'igikombe c'ibihugu vy'Iburaya co mu mwaka w'2020 yamarandikira ubakwa ikibuga c'umupira w'amaguru citwa Principality Stadium co mu gisagara cha Cardiff, Wembley na Stockholm mu gihugu c'Ubusweda biriko birihwezwa mu bibuga vyosubirira ikibuga cha Grimbergen. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo muri Pays de Galles rirashimishwa n'uko ryahawe akaryo ko gusaba kwakira inkino zo mu gikombe c'ibihugu vy'Iburaya co mu mwaka w'2020. Inkino z'ico gikombe zizokwiragizwa mu bisagara 13 vyo mu karere k'Iburaya. kuri inkuru yerekeye umupira w'amaguru ikibuga cy'umupira w'amaguru gishasha Wanda Metropolitano cy'umugwi Atletico Madrid wo mu gihugu cya Espagne kizokwakira urukino rwa nyuma rw'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya cyo mu mwaka w'2019 ico kibuga gishobora kwakira abantu 67,000 muri icyo gihe umukinyi w'umugwi w'umupira w'amaguru Real Madrid wo mu gihugu cya Espagne Karim Benzema yongereje ikiringo cha kontra yiwe n'uwo mugwi gushika mu mwaka w'2021. Benzema muri iki gihe afise imyaka 29 yateye igikumu ku masezerano y'imyaka 4 y'ukongereza kontra yiwe gushika mu mwaka w'2021. Abaye umukinyagira kane w'umugwi Real Madrid yongereje ikiringo cha kontra yiwe inyuma yuko abakinyi Dani Carvajal, Marcelo na Isco bateye igikumu kuri kontra nshasha zabo muri yindwi. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, aya makuru naha ahumurije mbifurije kugira umunsi mwiza kandi mukomeze munogerwe na radio yanyu. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.